Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki muri iki gitondo turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B tukaba twashaka tuganire ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba imbere ko tuvuga iby'umwuga ibyerekeye kuririmba byakujemo gute byakujemo ryari
kuririmba nuvuga yuko nakuze numva abantu baririmba mura numva radio igenino byanjemo birashika gushikaho ntangura kuvuga ni kuki nanje ntobikora rero umwaka w'2001 niho nanje niyumvira kwandika indirimbo yanjye ya mbere ndayandika mu 2002 mu 2003 ndayisohora muri studio ya kera yitwaga MRM studio yakoreragamo Romeo Production nuko nguko aho niyo nahereye urugendo
iyo ndirimbo ya mbere yitwa ngo iki
yitwaga nawakindisha
kubatumi giswahili mu kirundi wabisigura gute
kuvuga ndahageze
ukuririmba kubigira umwuga byakujemo muri uyo mwaka canke imbere yaho imbere kusohora iyo ndirimbo ya
2003 niyo nagiye muri studio ariko kuyumvira ninje nangure kwandika ni gute bikorwa ari mu 2001
hanyuma uwo muziki wawe uvuza ufite umuziki wisangije byo no kwita nka style yawe canke hari abandi baririmbyi woba ugerageza gukura ko uburyo uririmba
style ndirimba ni style moderne izi zisanzwe abantu basanzwe baririmba ni kuvuga style ziri kumwanya zigezweho ndetse ko rimwe na rimwe ndacishaho na culture yacu bivanye na nuko nushaka kubikora
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho uno munsi turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B turiko turavuga ku vyerekeye umwuga wiwe wo kuririmba imbere ko tubandanye iki kiganiro reka tubacishirize ko imwe mu ndirimbo ziwe yitwa Nyampinga
kabiri yuririnde ke ndasimirwa nzikimizwa oh mama ayamika wakiye onabasa
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanya kuvugana n'umuririmbyi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B w'u Burundi. Amakuru dushikira aratubwira ko babashize mu bantu bazoja guhiganwa ku agashimwe ka Kora Awards ibirori bizobera i Windhoek mu gihugu cha Namibia mu kwezi kuza ntihezengira ni tariki 20 nivyo zo kwa gatatu.
Ego me.
Ku tariki 20 zo kwezi kwa gatatu i Windhoek ku mugwa mukuru w'igihugu cha Namibia. Ayo makuru mwayaronse iyo nkuru nziza mwayaronse ryari mwavyakiye gute?
Inkuru nziza twayaronse mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 uretse ko twari twamaze kuvuga kudushikana ibikorwa byacu hariya muri Kora Awards kugira ngo bitorwe twabivunyeho mu mwaka wa 2015. Inkuru yaje kudushikira mu kwezi kwa mbere 2016 yuko twahiswemo ngo tugende guhiganwa n'abandi guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahiganwa ya Kora Awards muri Best Male East African, kuvuga umuririmbyi w'umugabo yakoze neza cyane muri East African. Aho tukaba duhanganye na Diamond na Eddy Kenzo cyo kimwe n'abandi bo muri Eritrea, Uganda na handi.
Mwabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza, byari ibyishimo kubona twahiswemo ngo duserukire igihugu mu gutangura kuririmba nimba nibuka neza. Nicyo cyari kivugo yuko umunsi umwe zoserukira igihugu cyanjye mu mahiganwa mpuzamakungu. Sinzi ko ushaka kumvira indirimbo yitwa Bujumbura So na SOM 2010 nako nayivugaga nti umunsi umwe nzoserukira igihugu cyanjye. Ndacyerekana yuko atari igihugu kibi, nerekana yuko atari igihugu cy'amasasu gusa n'ibindi, ariko ari n'igihugu cy'umuziki. Umuziki uravuga, inanga zikavuga na cyane cyane.
Imbere ko tubandanya, reka tugushyire ku iyo ndirimbo uvuze Bujumbura So yacuraranzwe n'umuririmbyi Sat B.
Are you ready? War of SK Coast. What's up, my bro? Imani kuri vyayo. Henry Pro. Keep friends with Kao, yeah. Don't worry.
Yo, Sat B.
Yes, baby.
Kumbo nubabaye. Inde ya gushabuje.
Navis.
Uwawajwe ni iki.
Oh, 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 oh. Fist and gold. Yabu senzi mbere igihugu cyanje Burundi ugere kure. Hey, Burundi ni tadawe, Bujumbura mama, dakole bikorinka, hirya nino bigashinka, aba Babiloni bo hirya mabo bagaponda, bacha kwita ndora nitwa Sarabi, beshi muri mwe mavuga ngo satellite, kandi kugira mumenye nuko mwamaje kumvishwa rya cyende konda birima, ikinangaza, nuko hari bamwe, bashaka kwigira ko bazi shuka mama wanje ya vyayazi ye baba mama wei baki bakira yukwari mana yonyine kitangu buzima bishiru munu ejuru Na ihaye ko kumwana w'umusenzi nazo kwigira b'umushenzi kuri isi navyo kwirata kuko turi munsi munsi izuba hako kwishyira hejuru guhashirwa n'abantu no mu jambo ry'Imana biranditswe mana fashume ubwitonzi n'ubukere buti unkure muri imonde y'imihari.
Radio Zidi Amerika I Washington DC kubandanya ikiganiro n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B kubyerekeye umugabo wo kuririmba nuko yahiswemo kuja guserukira Uburundi mu ihiganwa ryo kuronka ubushimwe ku bacuraranzi b'umuziki Kakora Awards ibirori bizobera mu gisagara cha Windhoek mu gihugu cha Namibia ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma umuziki wawe bona ufise abafana benshi bagukurikira, nimba ufise benshi nikiye cyo kwigutandukanya n'abandi baririmbyi kuvyerekeye ukuririmba?
Nkora umuziki wa new generation, nkora umuziki urunganwe rusha. Kuba nkora uwo muziki ni kuvuga yuko nkora ikintu cyane n'urunganwe, ni kuvuga imyaka 20 kuduga cyangwa kumanuka. Ku bwanje abafana barahari ya mu bihugu byombi, ndasaba abafana mu Rwanda, ndasaba abafana iwacu mu Burundi, ndasaba abafana muri Tanzania n'ahandi muri diaspora ijya nina Burundi baba I Buraya n'ahandi. Nuko
muri iki gihe uri I Kigali mu Rwanda, makuru adushikira n'ikihe cyo bacatumye muva mu gihugu?
Icyo cyaratumye Jesu bibimva mu gihugu narandagisubiremo, nta muntu yankurikirana ntaki nta na kimwe, ariko nuko harageze igihe tutaronka concert nimwe, harageze igihe company zitwugarira, harageze igihe duta amakontra yacu twari dufise nka por exemple kontra ya Iko Ikorichizaron, kontra yahagaze kubera ibintu bizyabaye gato mu gihugu, twaciye duhitamwo kuja kuronderera handi turabe ko tutoto umwanya nuko twohahira abana twosumira abana bacu kabagaburira kwasisi bushombo.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC, mbere ko tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi Sat B, reka tushire ko akandi kamwe mu ndirimbo yacuraranze kitwa Generation Moto Moto.
Generation Moto 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 Moto, Generation Moto Moto. Give me Gigi, no bate. Give me Gigi, oh. Give me Gigi, no bate. Give me Gigi, oh. Moto Moto, Generation Moto 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 Moto, Generation Moto Moto. Give me Gigi, no bate. Give me Gigi, oh. Give me Gigi, no bate. Give me Gigi, oh. Baby, I'm giving you go. So I walk as a challenge. Wanyu soki ni korane mbega nivyo munuliza baby muruko wanyu harimga zikaze aliko nujiri chivazu jewe nitwa satura satura mabafle wanawe kigali mbo tuvime nina we baby sikishi mogu kura nawe ijoro nirisanzwe nyegera 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 nyega nyega baby ini moto moto generation moto moto ini moto moto generation moto moto give me jiji kuno bate give me jiji yo give me jiji kuno bate give me jiji yo ini moto moto generation moto moto ini moto moto generation moto moto give me jiji kuno bate give me jiji yo give me jiji kuno bate give me jiji yo give me titi nda kuma momiti give me titi I go give my mommy too give me titi oh I'm in love with you baby achana na wale 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 never say dia oh na he want you my cousin mina tujani hutare mama ne baby oh oh heba tako ni hatari mama na mimi nakubali oh tako ni hatari ataka bosa mekubali
atasa tibia mekubali amekubali sana mekubali
Radio ya America Washington DC tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B. Umwanya dufise si munini cyane yaba tufise umwanya munini cyane twari kubandanya tuvuga byinshi ariko nashaka ndababaze kubu nubuhe butumwa muha nk'ababumviriza n'abakunda umuziki.
Abumviriza bose Sat B muno mwanya nababwira baduteri nege muri iyo higanwa n'ikintu cyane kuko amatora arabandanya. Rero bagerageze baduteri nege tubabwire uko batora mu gutora Bora Awards urinjira muri message isanzwe kuri buraya cyangwa hose Chris ukinjira muri message isanzwe ukandika kora 13 ugashyirunyiga kuri please abikane 3 98 2000 ni kuvuga winjira muri SMS isanzwe ukandika kora 13 ukarongiga kuri please 2023 98 2000 nuko kugira mu dutore abarundi n'abatara barundi abantu bose bakunda East Africa abantu bose bakunda music ya Africa bagerageze baduteri intege baduhe courage twari ko two present igihugu cyacu Burundi neza n'ikiba cy'ubuzima kivugwa nabi ariko bamenye yuko ni igihugu cyo Burundi gifise abana bafite impano abana bogerageza gusurukira igihugu cyabo yaba mu mupira yaba muri basketball yaba muri music ko tubikora gerageze duhe isura nziza igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cyatwibaruse igihugu twasanzeho igihugu cyosigaho
mu gusezerana akabazo na nibagiye no babaza nihe migambi mufise mu bihe biri imbere kuvyerekeye gutera muje imbere no kuronka abafana kurushiriza no gukomeza muziki wanyu
kiwanje mu minsi iza cyane n'ubu ndawuharira mu rwego rwa Africa nimba koko Jesus B uno munsi ishobora kujya muri Kora Award ahiganwa n'abandi baririmbyi bo muri Africa no kuvuga yuko muziki wanje ku rwego rwa Africa no kuvuga ko shaka neza cyane abanda baririmbyi n'abakiri inzira proje mfise no gucira inzira abaririmbyi no gucira inzira abane batoya abandi kugira ngo tujane muri urwo rwego rwo guserukira igihugu cyacu mu rwego mpuzamakungu ikindi ndogerageza aho ndi naho ndaja ngoma mu Rwanda gusa ndagenda n'ahandi ndagerageza kuraba no kwiba ubumenyi abandi maze ubwo bumenyi ni nabumenya bwo bushikirize abantu b'iwacu nabo gutera imbere ikindi novuga nuko ngiye kubasohorera indirimbo zitandukanye iyi nitwa African Girl n'umukobwa wa Afrika umukobwa w'imico vuba cyane ibintu bizosohoka murakoze kudushyigikira atura hose Australia ahandi hose murakoze cyane respect
murakoze yari umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Satbeat ariko turaganira mu kiganiro cerekeye umuziki uno munsi turagushimiye kuri iki kiganiro
turabashimiye namwe ku mwanya mwaduhaye wo gushikiriza ibyiyumviro n'ibyifuzo byacu nk'abana b'u Burundi bafise vision y'u Burundi bw'ejo hazoza murakoze cyane
reka dusezeranire ku ndirimbo yiwe indirimbo yitwa Nyandika mu kiganiro twari dufise cy'umuziki uno munsi dusubire twibutse ko twako tuvugana n'umuririmbyi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Satbeat umuririmbyi w'u Burundi
murakoze
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Nanjye ndakwemereye sinzo siba nahimye Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Nanjye ndakwemereye sinzo siba nahimye Ubihe bigoye Shakaga, ni baba yiwangi kwere kwa Wangu tayi nakanuka Micho gitu mamona wama wifu mbeleje Awa hungu twa madukura bibi Kukinge sozu kuhemuka Uhemuki unomusi Ujakabiri na weba kabigusu Nyakisa mugita uchaba kunti Thank you.
mana uri hehe ndakwiture abanje bakwaye abawe bakwaye mazu nkitse mazu dukitse
Tattoo, but I tell you.